mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwanyaga mutwumvira kuri FM, none ubu mushobora kudukurikira ku mirongo migufi short waves, imirongo tuyibagezaho hagati mu biganiro byacu. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Turi no kuri Facebook Radio Yacu Vewa. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Eugenia Mukagusa basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri kumwe kandi
na Fidele Niyongabo nanje ndabaramukije.
Bititaweho Bonifilite mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura Buhoro, nta Byera Jacqueline wo mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura Buhoro, nta Kiyukuze Marceline wo mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura Buhoro.
Uwo ni umwe mu bayobozi asoma amazina y'abishwe n'ibiza mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, byari mu muhango wo gushyingura abahuye n'icyo kiza abahitanywe n'ibiza magera kuri 20.
Intumwa ikomeye y'umuryango w'ibihugu by'i Buraya, Federica Mogherini, avugira uwo muryango yatangaje ko intambwe ya nyuma itegura referendum ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu Burundi ibaye mu gihe gutera ubwoba no gukandamiza abanyagihugu bibandanya mu gihugu. Abategetsi b'ibihugu by'i Buraya bariko batangaza ko biteze ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aza kuva uno munsi wa kabiri mu masezerano amakungu yagiranye n'igihugu cya Iran mu mwaka w'2015. Zawe igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yagiye uno munsi wa kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza kubonana n'umuganga.
Ayo rero namwe makuru hamwe n'andi twabateguriye tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo.
Urakoze Jenny. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino dutangure kuyerekeye Burundi, aho intumwa ikomeye y'umuryango w'ibihugu by'i Buraya, Federica Mogherini, avugira uwo muryango yatangaje ko intambwe ya nyuma itegura referendum ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu Burundi ibaye mu gihe mu gutera ubwoba no gukandamiza abanyagihugu bibandanya mu gihugu. Mogherini avuga ko ivyo bishitse mu gihe atakumvikana kuhari hagati y'impande za politike zitandukanye mu gihugu. Atangaza ko kuba abanyagihugu badafise amakuru ku ngingo nkuru zigize ibwirizwa shingiro rihinyanyuye, hamwe no kugeramira igikorwa c'abamenyesha amakuru n'itangazamakuru muri rusangi, bishobora kugira ingaruka ku mugambi wereke referendum. Umuryango w'ibihugu by'i Buraya urababajwe n'ingingo iherutse gufatwa yo guhagarika amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC. Uwo muryango urababajwe no kugena impande zose zitagize uruhara mu mugambi utegura referendum. Intumwa ikomeye y'umuryango w'ibihugu by'i Buraya, Federica Mogherini, amenyesha ko uwo muryango wifatanije n'umuryango w'ibihugu bya Afrika mukamo wateye kuko ibwirizwa shingiro ryo hinyanyugwa impande zose zegwa n'ico kibazo zibigizemo uruhara. Amenyesha ko kugena ibintu biriko biba muri iki gihe biciye kubiri no twigoro abahuza bariko bashira imbere twibiganiro vya politike bihuza abarundi bose. Two twigoro turiko tugirwa n'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko hamwe n'umuryango w'ibihugu bya Afrika. Mogherini avuga ko two twigoro dushigikiwe bikomeye n'umuryango w'ibihugu by'i Buraya. Umuryango w'ubumwe bw'i Buraya usaba abategetsi b'igihugu cy'u Burundi kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Arusha yagarukanye amahoro mu gihugu n'umutekano mu karere. Umuryango w'ibihugu by'i Buraya uzobandanya gukorana n'inzego mpuzamakungu na cyane cyane umuryango w'ibihugu bya Afrika mu buseruko, umuryango w'ibihugu bya Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibiro bya ONU bijejwe agateka ka muntu mu Burundi. Urwego rujejwe gucungera kugena ibimenyeshamakuru ibinyamakuru bikora mu Burundi sense ruranegura inyifato yabatse ivyuma vy'akazi mu menyeshamakuru y'Ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ku munsi wa mbere. Mu itangazo urwego sense rwasohoye rumenyesha ko ingingo ihagarika imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika atakihindura ku kugene abamenyeshamakuru b'iyo radio bakora mu Burundi. Sense yaseguye ko yahagaritse FM z'Ijwi rya Amerika ariko abamenyeshamakuru babandanya bakora uko vyamye uko kwamye ukuri, yongera ibasaba kumenyesha bidatevye intambamye zose bashobora guhura nazo. Muri iryo tangazo sense yahamagariye abajejwe intwaro korohereza abamenyesha makuru mu kazi kabo kandi bagakorana nkuko byari bisanzwe. Sense yasozereye ivuga ko yiyemeje kubandanya ikorana n'ibinyamakuru no gukurikirana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwubahirizwa mu Burundi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kunguruza rekeye Afrika, president w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yagiye uno munsi kwa kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza kubonana n'umuganga. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma yuko atangaje ko agiye kuva mu Bwongereza kuja mu Bwongereza ku mpamvu z'amagara yiwe. President Buhari akoresheje urubuga Twitter yamenyesheje ku munsi wa mbere ko agiye kwivuza mu Bwongereza abisabwe n'umuganga wiwe. Iyo nkuru yasubiye gutuma haba ayandi mazinda ku magara yiwe mu gihe hasigaye umunsi y'umwaka ngo haba amatora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria. Perezida Buhari yamaze kiringo kirenga amezi atanu i Londres mu mwaka uheze yivuza indwara itamenyekanye. Tabirengaho, Perezida Buhari yavuze ku rugendo rwiwe mu Bwongereza ku bijanye n'amagara yiwe. Yamara yatangaje ko azogaruka mu gihugu ciwe ku munsi wa gatandatu. Buhari afise imyaka 75 muri iki gihe yarahagaze mu ndwi iheze mu gisagara ca Londres kubonana n'umuganga inyuma yo kwabonanye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump i Washington. Mu gihe Buhari ariko arondera gusubira kwitoza muri uyu mwaka w'2018 yarihojeje akamo k'abanyepolitike bakomeye ku gusubirira kubisira muri antungu umukandida akiri muto kandi afise inguvu. Ubutunzi muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara buzokwiyongera 3.4% muri uyu mwaka w'2018 bivuye kuri 2.8% mu mwaka w'2017. Amari ibihugu bikenye kurusha ibindi muri Afrika, amadeni yavyo ni ikibazo gikomeye cyane kibandanya kubiremera. Ivyo vyatangajwe n'ikigega mpuzamakungu FMI uno munsi wa kabiri. Ikigega FMI kimenyesha ko ibihugu vyo muri Afrika bivyifashemwo neza mu vyerekeye ubutunzi muri iki gihe ari Benin, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Cote d'Ivoire, Rwanda, Senegal na Tanzania. Ubutunzi bw'ivyo bihugu bwiyongeye ibice 6% canke birenga ngaho mu mwaka w'2017. Ubutunzi buzobandanya bwiyongera bikomeye mu kiringo kitari icyakure. Igihugu kiza ubwa mbere mu iterambere ry'ubutunzi ni Ethiopia. Ubutunzi bwiyongeye 19% muri icyo gihugu mu mwaka w'2017. Yitezwe ko ubutunzi muri icyo gihugu bwiyongera 8.5% muri uyu mwaka w'2018. Ku rundi ruhande hari ibihugu 12 bigize hafi cya gatatu cy'abanyagihugu baba mu karere ka Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Umwaka uheze ubutunzi bwaragabanutse muri ibyo bihugu. Ibyo bikaba bisa n'ibizobandanya kuba mu gice kinini cy'uyu mwaka w'2018.
Arakoze mugenzi wacu Fide niyo ngabo utugejejeho aya makuru. Tubibutse ko muri kumwe na Radio y'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aho mudukurikira mu Rwanda kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi short waves no kuri Facebook, aho mutwumvira muri uyu mwanya radio yacu VOA no kuri internet kuri www.radioyacuvoa.com. Tuti banganya ibijwi rya Amerika dukomereze amakuru yacu mu karere duhera mu Rwanda, aho guverinoma itangaza ko higiye gukora ibishoboka byose ikemura abanyarwanda batuye mu bice bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni nyuma yaho mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere abagera kuri 20 bahitanywe n'ibiza mu karere ka Karongi mu murenge wa Rwankuba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yakurikiranye umuhango wo gushyingura imirambo y'abishwe n'imvura ikarongi, adutegurira inkuru ikurikira.
Bititaweho Bonifilite mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura Buhoro, nta Byera Jacqueline wo mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura Buhoro, nta Kiyukuze Marceline wo mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura Buhoro.
Umwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze mu karere ka Karongi mu murenge wa Rwankuba mu burengerazuba bw'u Rwanda arasoma amazina y'abishwe n'ibiza by'imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere. Harimo umuhango wo gushyingura abo bazize ibiza n'imvura yahitanye abagera kuri 20 mu murenge wa Rwankuba. kuri uyu wa kabiri bamwe mu bagize guverinoma barangajwe imbere n'umukuru wa guverinoma Bwana Edouard Ngirente bagirwa nkuba kubashyingura no gufata mu mugongo imiryango yasizwe iheruheru n'ibiza. Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe yihanganishije imiryango y'ababuza babo yavuze ko leta y'u Rwanda izakoresha ibishoboka byose igafasha abanyarwanda mu gukomeza kwirinda ibiza. Yavuze ko mu minsi yavuba ubutegetsi mu nzego z'ibanze buzatangira gukora amabarura ku baturage bakwiye kuva mu manegeka ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, maze asaba abaturage kuzorohereza inzego z'ibanze.
Ntabwo dushaka ko umunyarwanda aryama mu nzu atazi ko bura kiyo nzu y'igihari cyangwa se ndetse ibikuta byo nzu bitamugwiriye. Ubwo rero gahunda dufite yo kugenda tubazamura tubajyana tubakura aho twakwita mu manegeka tubigiza haruguru ahari umutekano imvura itapfa kuduhitana, muzabidufashemo kandi muzabyitabire. Ni ubutumwa rero twagira none tubahe kugira ngo dufatanye twese. Mu gikorwa cyanyu ni cyacu ni cya guverinoma muri kumwe. Tukaba tugira ngo mu gihe bazakora ibaro ryo kwerekana abashobora kwimurwa muzabidufashe kandi nabo tuzabwira ngo mwimuke, mu buzima bwanyu tuzabaturinda, mu buzima bw'abana b'u Rwanda muzabyumve kandi mufashe icyo uko kwihuta.
Kugeza uburetse aba 20 baguye mu bizi Karongi, hari indi miryango itari mike yabuze aho yerekeza kuko haba amazu n'ibihingwa muri ibyo bice byabigendeyemo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bamwe muri bo bari gucumbikirwa n'abaturanyi babo, abandi ntibarabona aho kurambika umusaya.
Kinura mugore wa mukuru wanjye wasigaye yasigaranye utwana tubiri, harakana kari karaye mu misozi, ubwo karasigaye asigarana n'akandi kari gahetse. Ubufasha twabona watubonera nk'ahantu twakwikinga cyo kugenda nacyo kikajya kiziraho, ibyo byose birakenewe cyane. Kuva byaba nta mwo ndagiye kubera n'agahinda kenshi.
Umva ahantu turi rwose haruzuye.
Huzuye iki? Huzuye abantu?
Huzuye abantu, nta hantu ubundi wabona.
Yuvuze ngo waraye ku musozi, abandi misozi iri kubatwara, wowe kucyurara ku musozi?
Nyine naraye aho ngaho kubera ko nabonaga ko ariho abandi bakambitse, ari ahantu nyine bakambitse, ariho nanjye ndara aho ngaho.
Mu yandi magambo mumeze nk'impunzi?
Yewe turi impunzi.
Tugiye guhamba imibiri y'abavandimwe bacu yagenewe gupfa, dusabe Imana izabazure bafite imbaraga, ibashyire mu mubare w'abatowe.
Minisitiri w'Intebe Bwana Ngirente yizeje ko mu butabazi bwihuse Leta y'u Rwanda igiye kubashakiraho kurambika umusaya.
Tuzageza kubona aho mucumbika mu gihe cyihuse, ntabwo tuzimara aho tumushyira hanze azacumbikirwa, ariko no mu gihe kirekire tubatuze ahantu hatari kuri amasambu yanyu nk'uko bisanzwe muri gahunda dutuzana mu rwego rw'umudugudu, ariko ubwo noneho tuzabishyiramo umuhati urushijeho kugira ngo ku bufatanye bwacu namwe kugira ngo kibeho kihute n'imvura itakomeza kudutwara ubuzima bw'abantu.
Kugeza ubu kubera ingaruka z'ibiza zikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu, aho i Karongi haracyari impungenge ko igihe cyose baba batarabona aho kwerekeza bashobora kwibasirwa n'indwara z'ibyorezo. Uyu ni umujyanama w'ubuzima rwa Nkuba.
Imisarane yaraguye kubera imvura nyinshi. Isuku bari bafite imisarane yujuje ibyangombwa, ariko kubera imvura nyinshi n'inzu nyine ubu irongera isubira inyuma. Kubera ko n'ibinogo urumva na malaria tuzahura nayo cyane, kubera bira bisozi byagiye biriduka bikasigaza ibinogo, hagiye kuzamo imibu yarike. Nabo bari bafite ibintu byabo byose bikagenda, urabona niba byagiye nta nzitiramubu yasigaranye. Nta nicyo kwifubika yasigaranye n'abana bagiye guhura n'indwara cyane. Rwose leta yagira kwidufasha abo bana nabo ikabarengera.
Aha mu karere ka Karongi biragoye gutera intambwe nka 500 mu byaro ndetse n'ahandi utabonye ingaruka z'ibiza. Hari naho bigaragara ko imisozi yatangiye kwiyasa. Leta y'u Rwanda irakangurira abahatuye kujya mu midugudu aho ubuzima bwabo bushobora kutajya mu kaga, ariko nanone iyo witegereje urasanga hari aho bisa n'ibigo yufatiye ku miterere y'aka karere k'imisozi miremire, hasa naho hanini muri ho higanje amanegeka. Kuva mu kwezi kwa mbere umwaka kugeza ubu ministeri yita kubiza mu Rwanda irabarura basaga 200 bamaze guhitanwa n'ibiza, amaze abarirwa mu 10,000 nayo yarangiritse, amahegitari y'imyaka abarirwa mu 5,000 nayo yarangiritse. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Dukomereze noneho mu Burundi. Umurwi ushinzwe gutegura amatora seni uvuga ko utarabona urwandiko rw'urunani amizero y'abarundi bisaba guhagarika abarwiyitirira. Urwo runani rwamamariza gutora yego ku itegeko nshinga rivuguruye. Prosper Ntawurwamiye ushinzwe inyigisho no kumenyesha amakuru muri seni avuga ko abigisha ego babyemerewe. Yabivuze mu kiganiro habamenyesha amakuru kubijyanye n'igikorwa cy'itangwa ry'ikarita y'itora kizatangira kuri uyu wa gatatu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Nzimana aduha inkuru irambuye.
Mugiganiro kwa menyesha makuru Prosper na Ugwamiye yemeje ko ivyangombwa vyose vyajese mu bibanza bitandukanye mu bihugu kugira igikorwa cyo gutanga ikarata y'itora kizotangure kuri uyu wa gatatu. Uyavugira Seni asaba abanyagihugu biyandikishije kuja mu bibanza biyandikishijemo kuva kuri uyu wa gatatu kugenekerezo rya 9 kwezi kwa gatanu gushika ku munsi w'Imana kuwa 13 uko kwezi nyene. Na Ugwamiye avuga ko ico gikorwa kizotangura isaha imwe n'iminota 30 kirangire isaha 10:30 y'umugoroba. Yemeza ko nabataye udupapuro biyandikishirije ko bazoronswa ikarata y'itora.
Ego atakaje karesepise azoshobora gutora kuko asanzwe ari ku rutonde rw'abiyandikishije kandi uretse ku karesepise asanzwe afise n'impapuro zimuranga cyo kuba yari yagiye kwiyandikisha afise karanga muntu cyangwa izindi mpapuro seni yemeye. Urumva rero ari ku rutonde rw'abiyandikishije nta kibazo, ikarata yiwe y'itora yarakozwe azoyitora kandi ayongera ashobora no kuja kwitoza.
Kubataronse umwanya wo gusuzuma ko banditswe neza, uyavugira umugwi Seni yemeje ko nabo bazotora naho ku ikarata y'itora hazoba harimo makosa.
Avuga ati mbega abantu bataronse akanya kuja kuraba ko bari ku rutonde amakarata y'abazosohoka.
Ego amakarata y'abazosohoka gusutaronse akanya kuja kuraba ko yanditswe neza yitwa nka ntaho nkuriye bakandika ntaho mvukiye rizosohoka ndetse ntaho mvukiye kuko ako gakosa ataronse umwanya kuja kugahinduza. Urumba umuntu yamenya ko karimo ikosa nuko ritarimo kazosohoka uko kanditswe. Se abari wa wundi tariki yavukiye ko ni ahandi aho yavukiye akazakora azotora.
Ikindi kibazo uyo ari mu mugwi ujeje gutunganya amatora Seni yishuye ni imyidogo y'urunanirwa mizero y'abarundi. Udoma urutoki kumugu yitirira ugorunani ukigisha gutora ego. Ugorunani gwamizero y'abarundi rugasaba kuyo mugwi wo hagariko. Na Ugwamiye yemeje kuyo mugwi ubifitiye uburenganzira.
Seni yemereye urunani amizero y'abarundi. Ugorunani nago ntirugizwe n'umuntu umwe. Mugabo Seni nayo ntikontorora ivyiyumviro vya politike ziri mu mutwe w'umwe wese. Bigisha hagati y'ibintu bibiri ni ego canke oya. Ari kumwe n'igihugu wese muri ivyo bibiri arafisha yemeranisha temera. Ibyo uko aba kumwe n'uko bataba kumwe si kibazo cha Seni. Turaho yuko ibisabwa kwigisha ari byo biriko birigishwa. Ubare ko kwigisha ego canke oya. Hari uri karigisha biteye kubiri n'ivyo. Iyo ni ndinganizo y'umugambwe canke ishirahamwe. Twende tuvyinjiramo. Ishirahamwe ryaremerewe kwigisha. Ishirahamwe naryo rigizwe n'abanywanyi. Umunywanyi nawe arafise icyumviro cha politiki. N'uburenganzira bwiwe uwo mugambwe bamenye ne bamujere uwo muntu. Ntibiza muri Seni.
Murunani amizero y'abarundi ubu suko babibona. Petero Celeste ndi kumana rongo uyu mugwi w'abashinga amateka batowe muri ugo runani abona ko amategeko atari kwarakurikizwa mu gihe agatondo rwasa ariwe yiyandikishije ngo nta wundi atazwi n'uwo arongoye ugo runani yaravise uburenganzira bwo kugira imyimamazo avuga ko ari mu mizero y'abarundi.
Uwo wundi muntu rero ashobora kwaduka wundi atarungi uwandikishije ugo runani ariwe nyakubahwa honorable agatondo rwasa ninde wundi yoshobora kuyitirira runani amizero y'abarundi. N'umuntu ariko arakoreshwa rero nogira nti abantu bari bakwiye kubahiriza amategeko duhereye ku itegeko ryatanzwe na Seni tugahera ku itegeko ry'umukuru w'igihugu aho ibintu byose byari bitomoye abiyandikishije barazwi abateza kugira imyamamazo barazwi nta wundi muntu ateza kwitamwo gutyo. Oye birateye agahinda biriko birasubiza inyuma icizere kumbure muntu yarafiye ikampanye twariko turakora kuko yari yatanguye neza.
Mu mugwi Seni bemeza ko ibikoresho bijanye n'igikorwa cy'amatora biriko birashikanwa hagati mu gihugu. Ikindi mugwi Seni uri kuratunganya no guha imusha indorerezi mu matora. Ana Ugwamiye yemeje ko amashirahamwe 39 yiyandikishije ariko akamenyesha ko atandorerezi mva makungu n'imwe yabisavye. Prosper na Ugwamiye akaba yavuze ko abarundi imiliyoni 4,768,000 142 ariwe biyandikishije haba hanze no mu gihugu hagati kugira abazo kwitabe mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ry'Uburundi rinyanyiwe kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Remo ngushimire cyane kuri iyi nkuru. Dusubire gato mu Rwanda. Komisiyo idasanzwe ya Sena iri mu rugendo hirya no hino mu gihugu harebwa imibereho yihariye yabasigajwe inyuma n'amateka. Iyi komisiyo ubwo yari mu karere ka Kicukiro yiboneye ko abana babasigajwe inyuma n'amateka batiga ndetse n'ubuyobozi ntibwabashije gutanga ibisobanuro. Mu minsi ishize umuryango w'abasigajwe inyuma n'amateka Koporwa wari wagejeje ibibazo byawo muri Sena byibanda ku kuba batiga. Abagize amahirwe nabo bakiga nta kazi babona ku buryo hari abarangije kaminuza basubiye kubumba. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabateguriye inkuru.
Mu kibazo cyagaragariye abasenateri bari mu karere ka Kicukiro basanze abana babasigajwe inyuma n'amateka batiga. Mibare yeretswe abasenateri basuye ku karere yerekana ko imiryango 81 yabasigajwe inyuma n'amateka ari ituye mu karere ka Kicukiro. Muri bo 60 bose babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe naho 21 bakaba mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe. Abasenateri bagaragarije abayobozi b'akarere ka Kicukiro ko gahunda zirimo gira inka ubudehe VUP no kwiga bitaragera ku basigajwe inyuma n'amateka. Bamwe mu basigajwe nyuma n'amateka bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari imirimo myinshi bahezwamo kandi ishobora kubagirira akamaro.
Ubwo mpagaze gutya muri BUP nagiyemo nafashe amezi aya
atatu
n'uyu hari n'undi hano bahita badukuramo kandi ngo turacutse iki nkajyayo nkajya no kubaza abagitifu niko ndacuka mwandeze nduruhinja none ndakuze ngubwo n'ibyo bisa n'abandi barya undi nuko undi nuko
abandi se mwatangiranye babakene baracyarimo cyangwa nabo baracuye
barimo babaturage barimo babaturage ahubwo bongereye habandi.
Icyagaragariye aba basenateri nuko abana babasigaje inyuma n'amateka higambarwa. Mibare yatanzwe na karere ka Kicukiro igaragaza ko abana bari hagati y'imyaka 14 na 18 ari 101 bivuze ko aba bakabaye bari mu mashuri yisumbuye. Gusa aka karere kagaragaje ko mu bana 101 bakabaye biga mu mashuri yisumbuye 16 bonyine nibo bari mu burezi bw'imyaka 12 batanu bakiga muri TVET ni ukuvuga mu mashuri y'imyuga. Ibi n'abasenateri basanga bibabaje. Uyu ni senateri nta ukuri bya Jean Damascene na senateri Mukankusi Perrine
ariko giye niyo mfashe imibare mwaduhaye abo bana bandi basigaye 1980 bagombye kuba bari mu mashuri bari ubuse tuva hanga tuvuye ko tugiye kubafata tukajya kubahiga tukamenyaho bari tukabajyana mu shuri ubwo giye numva ari cyo cya kimwe kibazo.
None dufite abana 16 bo bari muri secondaire Olivia rero ni purusa 15 no kuvuga ngo abandi purusa 85 ntabwo tuzi ahantu bari. Hari imbaraga dukwiriye kongera gushyiramo tukareba niki cyakorwa kugira ngo bari abana kiriya cyiciro gishobore kuvayo nuko dushyira imbaraga mu burezi.
Nabo karere kabonye ibisobanuro bihagije gahaba abasenateri ku mpamvu zituma aba bana bo muri iyi miryango batiga usibye kwemeza ko nabi imyumvire yabo ikigoranye. Uyu ni Bwana Bayingana Emmanuel ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Kicukiro.
Nuko abantu babivuga gutyo wende tukumva ngo ni ikintu cyo guhindura imyumvire tukumva ko ari ikintu cyoroshye cyane. Ba rero umuntu mukuru wakuriye mu kintu akumva ko wanywa inzoga mugabo akumva yuko icyo yabona cyose abanza kunywa inzoga mbere yuko agira icyo ashyira mu rugo biradukomerera cyane. Dufite n'indi miryango myinshi y'abanyarwanda nayo imeze nkabo hari ahantu umuntu agera ukabona ko ariri imiti ye kuko uko abyumva. Ntabwo rero aka kanya umuntu yakwizeza ibitangaza ngo umuntu agenda muhindure mugire umumarayika atariwe ariko ni ukugerageza.
Ibisubizo byose abasenateri babaye nk'abatabyumva neza mu nama bagiriye aka karere harimo ko abayobozi bakwiye gukurikirana amakuru y'aba banyarwanda cyane ko mu karere kose nta muntu n'umwe ukomoka muri uyu muryango w'abasigajwe inyuma n'amateka warangije kaminuza. Si mu karere ka Kicukiro kagaragaramo ibibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka kuko bwananze Imana iri defense uhagarariye umuryango warane imibereho myiza yabo agaragaza ko ibibazo by'imibereho mibi bakurikirana.
Twe turashima cyane gahunda nyinshi ziriho zo kuzamura abatishoboye ariko by'umwihariko iyo bitugezeho tumera nk'abazihezwamo. Ntabwo ari ukuvuga yuko tutazitabira ahubwo ni uburyo natwe tukakagombye kuzibonaho uruhare. By'umwihariko nk'iyo tuvuze gahunda ya gira inka dufite ikibazo cy'umwihariko cy'ubutaka. Kuduha inka tudafite aho dutera ubwatsi umuco wacu ntabwo ari ukora twagombye no kubanza kwigishwa korora. Nka gahunda rero ya VUP yo nayo turacyayifite ikibazo bahemba nyuma y'iminsi 15 y'umuntu yagiye gukora rwose ni gahunda nziza ariko kubera ko tubaho umunsi kundi tukabaho duhari uko twabumbye ya nkono tukaba ari uko twagiye gukora undi muntu iminsi 15 igera nta kintu dufite mu rugo. Gahunda y'uburezi kuri bose iyi nayo ni gahunda nziza ariko ku bana bacu turacyafite ikibazo. Ikibazo dufite cy'umwihariko hari abana bava ku mashuri bakaza kwa ko tugifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa bagasanga mu rugo nta biryo bihari. Nibyo usanga dufite abana benshi bava mu mashuri bitewe nuko mu buryo bwo kwihaza mu biribwa tugifite ikibazo.
Iyi komisiyo idasanzwe ya Sena yari iherutse kwakira abahagarariye umuryango w'abasigajwe inyuma n'amateka koporwa babagezaho uruhuri rw'ibibazo byugarije uyu muryango. Komisiyo ya Sena ikaba yarafashe gahunda yo kuzenguruka uturere twose ishaka kumenya imibereho nyakuri y'abasigajwe inyuma n'amateka nyuma yuko bigaragariye ko bakiri inyuma ugiranije nuko abandi banyarwanda babayeho. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboye, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda noneho tunyarukire muri Tanzania. Kuri wa kabiri, leta ya Ghana yitabye urukiko rwa Afrika rushinzwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu ruri i Arusha muri Tanzania. Ghana yarezwe n'umucuruzi wo muri icyo gihugu, uburenganzira bwe bwahohotewe afatirwa ibicuruzwa. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru urarusha afite inkuru irambuye.
Urubanza bwo mugwizatunga aturuka mu gihugu cha Ghana yitwariye leta yiwe wakiriwe muri sentare ijeje kubahiriza agateka kazi na muntu itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka uheze w'ibihumbi 2017. Alfred Agubesi Oyome avuga ko agateka kiwe kahonyanzwe n'abari bajejwe kukabungabunga. Uwo mugabo w'umuhinga mu byo kubaka yari yahawe isoko ryo kubaka no gusubiramo ibibuga bibiri bikomeye by'umupira w'amaguru Iyakra na Kumasi muri ico gihugu. Amasezerano yerekana ko byari bikorwa byihutirwa kugira ngo ivyo bibuga bikoreshwe mu nkino z'igikombe ca Afrika mu mupira w'amaguru kane mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu mwaka w'ibihumbi 2008. Avuga ko akazi kari mu masezerano yakaranguye neza maze leta imuhemba imiliyoni zirenga gato 51 z'amahera y'amanyaburaya. Inyuma y'iminsi mike leta yamubwiye ko ahubwo yasanze amasezerano atubahirijwe itegeka uwo mugwizatunga gusubiza ayo mahera na waranka. Leta yaciye ikoresha ingufu maze imufatira amatungo yiwe yose kugira ngo yiyishure ayo mahera yamurishe. Mu kwezi kw'11 umwaka uheze, Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu yafashe ingingo yihuta mu rugo rubanza. Yategetse leta ya Ghana kurekura amatungo ya Alfred Agbesi mu kurindira ko urubanza ruhera. Yamara leta niyashize mu ngiro iyo ngingo. Kwaka Osafo Boabeng ni wa muburanira.
Au moment où ces gens-ci tous ces biens ont été gelés.
Ati n'ubu turiko turaburana ngaha, amatungo yiwe yose yarafashwe na leta ya Ghana. Twari itwaye mu masentare yose ariko nta nimwe yigeze dutunganiriza. Ubu rubanza rugeze muri sentare ntihenyozwa ya Ghana. Niho nyangwa rikomeye ryagateka kazi na muntu kuko niho ubutunzi bwiwe bwose buri. Ubuzima busa n'ubwahagaze nico gituma dusaba ko twahabwa indishi y'akababaro igatangwa mu mahera tugahozwa. Uburanira leta ya Ghana icegera c'umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'ico gihugu wewe siko abibona. Godfred Yebah Dam yabwiye sentare kwivyo uwo mugwizatunga asaba bitagira ishingiro nkuko amasentare yo muri ico gihugu yabishikirije.
Nous opposons à la requête n'est pas fondée.
Ati netwemera na gato ivyo asaba kuko ntibikurikije amategeko y'igihugu cacu. Ahubwo urubanza ntigware no kwakirwa kuko n'amasentare yo hagati mu gihugu ntaracu rubanza. Dusaba ko ayo mahera arenga miliyoni 51 y'amanyaburaya yifuza guhabwa ko sentare ito yamukomoreza. Erega ntiyigeze nafungwa canke ngo abohegwe iwe. Vyumvikana ko agateka kiwe katigeze gahonyangwa. N'imanza yitwayemwo leta ntiyigeze izisukamwo.
Du droit à un procès équitable.
Sentare imaze kumviriza impande zose yacishije urubanza mu mwiherero. Igihugu cha Ghana kiri mu bihugu 8 byashize umukono ku masezerano yemerera abanyagihugu n'amashyirahamwe yigenga kwitura iyo sentare ku giti cyabo. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Kuri iki biganiro byacu turi hafi gusoza, mbere yuko dusezeranaho ariko tubibutse muri make ingingo z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze Jeanne, tubabwiye ku byerekeye Burundi ko intumwa ikomeye y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya Federica Mogherini avugira uwo muryango yatangaje ko intambwe ya nyuma itegura referendum ku ibwirizwa nshingiro rihinyanyuye mu Burundi ibaye mu gihe gutera ubwoba no gukandamiza abanyagihugu bibandanya mu gihugu. Nawe ku nkuru yerekeye Amerika, twamenyesha ko abategetsi b'ibihugu by'Iburaya bariko batangaza ko biteze ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aza kuva uno munsi wa kabiri mu masezerano amakungu yagiranye n'igihugu cya Iran mu mwaka w'2005. Amasezerano agenewe kubuza Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Mu makuru yadushikiye mu kanya, icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yabwiye inama nshingamateka na nkenguza amateka ya Amerika ko Trump afise imigambi kuva muri ayo masezerano. Tunge tubabwira ku byerekeye Burundi ku rwego rujeje gutungera kugena ibinyamakuru bikora SNC runebagura inyifato y'abatsi ivyuma vy'akazi mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ku munsi wa mbere. Naho Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yagiye uno munsi kwa kabiri mu Bwongereza kubonana n'umuganga wiwe. Ivyo bibaye munsi y'umunsi umwe inyuma yuko atangaje ko agiye kuja mu Bwongereza ku mpamvu z'amagara yiwe.
Nchuti mwese rero mwari muduteza amatwi tubashimiye cyane kuba mwadukurikiye. Tuboneye akanya ko gushimira engineer ku buhanga bw'ibyuma Bill Barber na Fasil Gebehu. Amakuru rero mwagejweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wafashije gukurikira ibiganiro. Tubashimire cyane rwose kuba mwahisemo kumva ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza. Ibindi biganiro bya radio yanyu biraza kuza mukanya. Tubifurije mwese ibihe byiza. Thank you.